Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Turi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya gatanu ruheshi umwaka wa 2024 njuti namwe bakunze ba radio Inzamba agateka kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mudukurikira muherereye ni ryasango ry'amakuru mu Kirundi nayo agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Kuri uyu munsi wa kabiri umuntu umwe yaritavye Imana arashwe mu mishamirano yabaye hagati y'abajejwe umutekano n'abunguruza abantu ku mapikipiki byo bikaba byabereye ku mutumba Mukubano nariya muri komine Nyanzarake mu ntara Makamba. Abo bunguruza abantu bakagiza abapolisi yuko babatwaza umukazo. Mugihe kwigenekerezo rya gatanu ruheshi ari umunsi mpuzamakungu wahariwe ibidukikije, leta ngo yari ikwiye gushyira mu ntegura y'amafaranga ikoresha buri mwaka kugira ngo ishobore guhangana n'ibibazo bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe. Ibyo bivugwa na Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parsem mu gisata kijyanye n'amagara y'abantu. Naho imyidogo ni myinshi mu banywanyi b'ishyirahamwe rivuza abakozi ba leta Mutuelle de la Fonction Publique ngo iyo bagiye gutora imiti mu mafarumasi ngo babwira yuko atayihari canke batayibaha kuri mituelle. Ndasubiye kubaramutsa mu kanya nido nido ryano makuru.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ano makuru tuyahere mu gisata cy'umutekano. Umuntu umwe yarapfuye arashwe urusasu mu mishamirano yabaye hagati y'igipolisi n'abunguruza abantu ku mapikipiki. Ibyo bikaba byabaye muri komine ya Nyanzarake mu ntara ya Makamba mu gihe abapolisi bariko barakurikirana umwe muri abo bashoferi bamwagiriza kuba yapakiye birengeje. Abagendesha amamoto bagiriza abapolisi gutwaza umukazo mu kazi kabo. Edi Claude nini nahatwe
amakuru dukura ku uwo musozi wa Mukubano aho byose byabereye. Atumenyesha ko harige abapolisi bariko barondera umushoferi w'imoto yabaciye mu ryahumye bamwagiriza ko yari yarengeje mu gupakira. Ayo makuru avuga ko abashoferi b'amamoto baciye basidukana niyo nka baza kwiyamiriza abapolisi. Abapolisi nabo babonye ibintu bigiye gukomera baciye barasa hejuru kugira ngo bashwiragize abo banyagihugu b'abashoferi. Abo nabo bashigikiwe n'abandi badandaza mu isoko riri kuri uwo mutumba ngo baciye bikora ku mabuye yatera abapolisi. Muri iyo mishamirano havuye haba umunyagihugu yafashwe n'urusasu rurashwe n'umupolisi aca yitaba Imana ari mu nzira aho yari ajanywe kuvuzwa ku ivuriro riri hafi. Abo bashoferi b'amamoto hamwe n'abanyagihugu baridoga abapolisi bakavuga ko atabwitonzi na buke bakoresha igihe baba ariko barafata amamoto adakwije ibyangombwa. Bavuga mbere ko hariho abapolisi bamwe bamwe baza batambaye n'umwambaro w'akazi kandi ntibatange n'isiguro nimwe igihe baje gukora icyo gikorwa. Umuntu afise imoto idakwije ibyangombwa ngo asabwa gutanga amande ari hagati y'amafaranga ibihumbi ijana n'amajana abiri by'amarundi. Ku bijyanye n'uwo munyagihugu yishwe igipolisi kivuga ko yahitanywe n'urusasu rwigenza bimwe bita balle perdu mu rurimi rw'Igifaransa. Ibyo abanyagihugu bakabyamirira kure ariko amakuru twaronse mu nyuma tumenyesha ko umupolisi yagirizwa kuba yarashwe uwo munyagihugu iyo bayamaze gushikanwa mu minwe y'inyamiramabi muri komine ya Nyanzarake kumvo z'amatohoza.
Arakoze Edi Claude nazwe makuru ajanye n'itangwa ry'ibitoro akamwana wa mama n'ibiturire n'ubu bisigaye biranga ahanini ugutanga igitoro mu gisagara cya Bujumbura. Aho niyo kiramutse kibonetse abatwara imodoka n'amapikipiki bavuga ko ari amasitasiyo yose yigenza nabi ariko hari amasitasiyo amwamwe akoresha akamwana wa mama aho abakomisiyoneri bo bafata imodoka ziza kuronka igitoro. Inkuru ya Bonfils Niyongere.
Akarorero kaguma kagaruka ku masitasiyo yigenza nabi mu gisagara cha Bujumbura niyitwa Bazar bavuga ko iri munsi ya limitere. Bose bavuga ko ibihabera ari bitera soni aho abakomisiyonere aribo basigaye basa n'abahaganza kuko atamodoka ihabwa igitoro nyeneyo atabapfumbatishije amafaranga abaca basangira n'abahakora. Abatwara amamodoka bakavuga ko aho bica bipfira gose ariyo haje abapolisi mu gihe baca batera akajagari kadasanzwe aho bwa mbere baca imbere y'abandi hama bagaca batora aho bazinanye ngobe aribo bahabwa igitoro.
Igitoro kibazo bashatangura kuza abantu b'abakomisiyoneri bo kuri iyo sitasiyo mu gutondereza imodoka bakatisha amahera. Hari akarorero kumwe ugomba kubabwira ariko awukeye serivisi agezwe kuri iyo sitasiyo gishitse ashika kare tuturahamagaye imodoka yamuhaye amahera ayinjiza. Kese kazi yo kwandika ku mezerani gatangura ryari yatanguye kuza abapolisi aca haza n'abakomiseri. Komiseri atana biwe ngo binjire kumwe umusiri wundi aje ngo nkanyarutsa.
Ariko rero icyo kibazo ni kiri ku mamodoka gusa n'abatwara amapikipiki nabo nyene bariyamiriza akamwana wa mama kibonekeza ku masitasiyo bagahera kuri iyo sitasiyo nyene yitwa Bazar aho bavuga ko bababwira ko atapikipiki yemerewe kwatonda ariko haheza kanya bakaza babona hari ziriko ziranywesha kubera ikimenyane. Ivyo bikaba abajejwe umutekano babona kugezaho abataronswa ico gitoro basaba ko abapolisi bari kuri iyo sitasiyo bohakugwa.
Ishabu bwa mbere abantu baba bajejwe umutekano w'iyo sitasiyo kuri iyo polisi babakure bigire umutekano bonyine kuko ahanini igihe baje nibo baza konona gusumba. Ikindi dusaba ubuze tumamasa ntanu hereka kugira igishyushyu cyangwa zose.
Basaba nyiri iyo sitasiyo mbere n'ayandi masitasiyo yigenza nk'uko ko bukwiye kubita agashi bagasubiza ibintu mu buryo. Babahamagarira gufatira akarorero ka sitasiyo yahitwa Fidodido kuko abakozi babo batunganya akazi kabo neza hatanu umuyumva ko yarenganijwe. Bati iyo hageze kukibura ukibura ari uko caheze nyene. Abatwara amamodoka n'abapikipiki bose mu gisagara cha Bujumbura basaba abajejwe intwaro gufata ico kibazo mu minwe ngo ingendo mbi yabamwe ituma bahahombera byinshi kuko mu kuja gutondera igitoro baba babanje guheba iyindi mirimo barimo. Uruganda rwa Hadwi Nzamba gateka kawe twagerageje kurondera kuri telefone Jimmy Hatungimana umukuru w'igisagara cha Bujumbura kugira ngo ico avuze kuri ico kibazo ariko ntiturashobora kumuronka.
Arakoze Bonfils niyongere dutandukire gisata kijanye n'amagara y'abakozi ba leta imidogo n'iminsi mu banywanyi bishyiramwe rivuza abakozi ba leta mutuelle de la fonction publique. Abanywanyi bavuga ko iyo bagiye gutora imiti mu mafarmasi bababwira ko ata miti hari canke ngo imiti runaka nija kuri mutuelle. Aho bigeze abakozi basaba yuko atosubira gukatwa amafaranga yabo ku mushahara ahubwo bagahitamo kuja mu yandi mashirahamwe avuza abanyagihugu. Alexandrine Kate.
Abakozi ba leta basanzwe ari abanywanyi b'ishirahamwe mituwele bavuga ko batabona icyo ribamariye kuko bagiye gutora imiti mu mafarmasi babwirwa ko atayihari. Ikango hari aho banabwirwa ko imiti runaka itariho na mituwele. Umvirize umwe mu banywanyi ba mituwele.
Ishirahamwe rya mituwele rihagaze mu bakozi ba leta kuri ya habara baadu kiwasila kuduka tabahera kukwezi kukwezi mungabo ugie fimbu uja udauba guwemuti saa uhari guwemuti tuta kuri mituwele guwemuti guwifama sitreba guwemuti wazuja kuri mituwele ikatua wada chani
kugabo ngu hako mituwele ndioguma liba kata amafaranga kumishara ata miti baronskwa ngu mutumabali vamungo baka jamuya ni mashiranga avuza wanyagihugu.
Tuwasabiyo yukore etayo fata ikifado muloke chasuwa ehe kudukata tuheze tuje weani mashira hama muda wakon tukata wali neesu yukore laka mara maanza.
Uruganda kwa makuru kwa Radio Nzamba agateka kawe tukwa ronde Marie Noel Uwineza arongo ishirahamwe mutuelle kugira ngo agire icyo avuze kuri iyo myidogo ntitwashoboye kumuronka.
Arakoze Alexandrine Keza tumira mate mu kanya tutubandanya n'ibidukikije.
inzamba
mugisata kijanye n'ibidukikije kugena kirezo rya gatano ruheshi umunsi mukuru muzamakongo hariwe ibidukikije mu Burundi. Uyo munsi mukuru ukaba ushitse mu gihe ibyago bifatiye ku mvura nyinshi itera imyuzurira ahamazi kiyagatanganika yadutse akaduga mu mazu bitera agahombo kanini mu banyagihugu. Fosteni kumana rongo yeshira mwe parsem anura leta kweo zira kora ivyigwa vyerekana agahombo kaba kabaye mugihe habaye imyuzurira. Muri izo ngingo ishira mwe parsem ribonako akwiye gusubizwaho ubushikiranganje bujejwe ibidukikije. Fosteni kumana arongoye ishira mwe parsem akaba bivuze mu mwihwezi iryo shira mwe ryakoze mu ntumbero yo guhangana n'ibibazo bijanye n'ibidukikije.
Icamere tuvuga nuko hoba ingene haba politiki tomwe mu bijanye n'ivyo byo kugwanya ivyo biza bijanye n'ibidukikije bihungabana haicho bita za strategique mazigeze kuba zivugwa bakaraba neza yuko politiki hari ari politiki ya none yizwe n'abahingwa koko hanyuma ikindi akaboneka mwe bita le cadre opérationnel ingene zishobora kuja mu ngiro hanyuma hagategurwa ama projet ashobora ushira mungiro politika ama proje meza yizwe neza hakaba namwe bita gusuzuma ingene politike iriko iraja mungiro. Ikindi parseni hanura nuko hokarukanwa ubushikiranganji bwite bujanye n'ibidukikije kuko ibidukikije ubu bibazo hariko hazi ibibazo vyinshi bifise isura nyinshi kubyo bikaba bigitunganirizwa ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi hamwe womengo ni direction n'ubuyobozi gusa buraba ibidukikije harakeneye ubushikiranganji kandi guca guhabwa abahinga bakomeye abakadre b'incabwenge babyumva mbere bakarunda na expertise yo hanze hakaba ikigo cy'ubushakashatsi mu bijanye na n'ibijanye n'ibidukikije n'ibi biza bidushikira ikigo centre de recherche gihambaye kiza kirarondera ubumenyi kiraba no mu bintu bimeze kugira haboneka na yara management de territoire n'uyo dupfumire isi no kuvuga mu Burundi ngene twotunganya ibijanye no kubaka ni cyari bita plan directeur hanyuma iyo ministere n'izo nzego zikumviriza abanyagihugu zikabumviriza imyitwariko yabo kugira hashobore kuzanabone ku rupapuro rw'inzira rugenda rurashiramwe n'ingingo ziza zorohereza leta zikorohereza igihugu zikorohereza n'abanyagihugu mu gihe baba basabwa gushyira mu ngiro ibi na biriya. Igikira gatatu ni kurwanya igiturire imwe byimeze igitiriko kirabangamira inzego za leta igitiriko kirabangamira gushyira mu ngiro ingingo zose kandi turabona ko aho leta iri kirasamarira mu kurwanya iby'igiturire no kunyereza amatungo y'igihugu. Uca usanga hari abantu bihaye kutubaha amategeko ugasanga abantu bafise ubushobozi swati bavuga ati bafise amafaranga abandi bafise ibibanza bikomakome ugasanga ntibari kubarubaha amategeko yagiye kuko iyo habayeho politike haca hajaho n'amategeko meza atogwa ashyira mu ngiro izo politiki ugasanga abantu bararenga bataho bubatse kandi bavyabujijwe muri aza hantu hose hagiye harubakwa kandi intumbero y'igihugu iba yabibujije hari cyo bita amaespace vera ibibanza bikingiwe ere protege ugasanga bya ibibanza byotumye ubundi buronka akayaga mbere n'ibibanza byotumye bikingira n'ibidukikije byozana abakerarugendo bamwe ugasanga ariko barabyubakamo abandi bashaka kubikoramo ibintu uko babyumva kandi bakabikora atacamira ukamenya ngo nta nzego zihari zikomeye zishobora gukingira inyungu z'igihugu zigakingira n'amategeko.
Fostendi kumana avuga kandi ko inegura y'amafaranga leta ikoresha itegerezwa kwisunga ibibazo bijanye n'indagurika ry'ibihe kugira ngo bimwe muri ibyo bibazo byo kwaduka bishobore gutoregwa umuti. N'ubu nyene tega matwi Fostendi kumana.
Na politiki ya mungira taa buryo na cyo gituma tuvuga tuti hatuza ku buryo kandi amafaranga bigatunganywa neza. Muravye mu kinyu cyacegerano giherwa kuba cha PFA cyarerekanye neza yuko ingere integura amafaranga yitegura itigera yibana no kuraba ibijanye n'ingwara zishobora kuva ku bidukikije hanyuma n'imigambi imwe iba yanditse mu bitabo urabona neza yuko ingene integura amafaranga itegurwa umengo naho bihuriye n'imigambi iba yateguye mwene yoja mu ngiro. Ikindi urabona neza yuko tutaragira icyo bita politiki ijyanye n'amakori ifatira ku bijyanye n'ibidukikije fiscalité lié au climat ni ukuvuga amanyamatagi ushobora gushyiraho kugira buze ibinabiri ukamenya amahirizo nerasi utanga kugira ushigikiri politiki idayiri ukamenya stats zurashira hanaha naha kugira ibuze abantu gukora ibintu bitashobora gukogwa kandi utari twese kinjiza amafaranga ikigega cha leta ikindi nuko hatweza kuba kurondera uburyo na cyane cyane gukorana n'ibigo byo hanze aya makopa azaba inama mvuze ngo ziza kubidukikije uburyo nibwo kwinjiramo hari ibigega rero mpuzamakungu nka Fonver Climat bifite uburyo bwinshi bigenera kuri ibihugu by'iwacu bikenye ndetse yo kwitegura igashyireho natu kigo nga kijeje gukorana n'iyo fond niyo Fonver Climat cyo kigo kijyanye gitanga amafaranga mu bijyanye n'ibidukikije hanyuma akabuce bita plan d'investissement tugashyiraho ama projet meza ashobora kwemegwa
imbere yo gusozera ano makuru dukurikire akamu gategwa n'umuhari inamahoro w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi
Yemwe mwabo kwa Karabeli muraduha
Karibu karibu majanga
Karabye amakuru y'iminsi myinshi gamugenze
na maharame
Karabye amakuru y'abana bahani wacu basigaye bata amashuri bakaja gupaga Tanzania warayamenye
Emwe ndaya bariyo
none gamugenze usigaye ubahe kwandira hisha havuye babiri kwaga kwavumwe no ngaho kumubanyi wawe Rusiano havu wundi abo nibonzi nukuri batahereye muri ico gihugu
Emwe ndadam None abo bana bajanwa ababyeyi babo babizi
harabagenda ababyeyi babo batabizi n'abandi usanga ari ababyeyi batanga uruhusha ngo abana babo bajanwe kucudufaranga ikibabaje gusumba nuko hari n'abatware babimenya bakirabira hirya
uko niko bimeze abo babyeyi babo gito cyo kimwe n'abatware babekingira ikibaba dukwiye kubashengeza kuko nabo bataniye nabo babatwara bose baba barenze ku mategeko akingira abantu
ego cyane iyo nama yawe niyo
injira mugenzwa na maki
nyakubaho abana bo ku mutumba wacu wa rugazi baheze bata amashuri bajanwa n'abantu tutaramenya mugiye guca Tanzania
igiteye impungenge nyakubaho musantere harababyeyi babigiramo uruhara abandi bakinumira nuko womenga ntacabaye cyo kimwe n'abatware babegereye
nuko biri murakoze murabashinga nta abandi bo barabese abajeje intoro tugiye kwihurira ariko kugira tumenye ukuri kose ejo aho bukera nzotuma ke inama y'abajejwe intwaro bose kuva mu gacimbi gushika kuri zone umwe wese avuga uko iwe bimeze dutegerezwa gutuza ako karanda kaduke mu rwaruka ubwo n'urudandazo rw'abana icaha kitababari ikibanza cy'abana ni ku ishuri ababyeyi babimenye nawe ugukoresha umwana nk'umucangiro mu bikorwa ibyo ari byo byose abaciye kubiri n'amasezerano mpuzamakungu akingira agateka k'abana Uburundi bwateye k'igikumu mu mwaka wa 1990 dutegereza kuyubahiriza ubirenze ko nawe uwo ari we wese agahanwa yisunga amategeko
kano gakino mwagateguriwe n'umuhari w'abakenyezi n'amahoro mugashikirizwa na radio Inzamba agateka kawe
ni kurako kamo kumuhari inamahoro dushije dusozerera ko amakuru twariko turabashikiriza reka ndabashimire mwebwe mwese mwahisemo radio Inzamba agateka kawe na ubutaha